Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda muri bene zanshu timwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 22 y'ukwezi kuwa mbere mwaka wa 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi na mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Kwigenekezo rya 18 ry'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2018 umushikiranganji yajejwe intwaro yo hagati hamwe n'inyigisho zo gukundisha igihugu Pascal Barandagiye yaratangaje ku gihe cyo kwiyamamariza amatora ya kamamampaka yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro kitaragira. Iryo tangazo ryasohowe riratandukanye n'amakuru yatangajwe n'abandi bategetsi barimwo umunyamabanga mukuru w'ubushikiranganji hamwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana bigeze gutira kamu abanyagihugu kabasaba gutora ego muri ayo matora kamarampaka referendum. Ikindi kibazo kitavugwa ko rumwe n'abarundi muri iki gihe ni ingo ya leta y'u Burundi isaba abanyagihugu guterera mu kigega kizokoreshwa mu gutunganya amatora yo mwaka wa 2020. Amashirahamwe y'abakozi hamwe n'abarundi batari bake abanyapolitiki batavuga rumwe na leta cyane cyane batari bake bariyamirije iyo ngingo yo gutoza amafaranga intererano bavuga kuriko itangishwa ku gahato. Bavuga kandi ko imbere y'uko intererano nk'iyo itangwa hakwiye kuba ibiganiro hagati ya leta n'abanyagihugu. Mbega ku bwanyu insiguro muha izo mvugo zibiri zitandukanye ku byerekeye itegurwa ry'amatora kamarampaka referendum ni iyihe? Mbega intererano isabwa abarundi izokoreshwa mu gutunganya amatora muyivuga ku iki? Kuri ibi bibazo byose byerekeye amatora kamarampaka hamwe n'intererano isabwa abarundi twatumiye vice president wa mbere w'Urundi Gaston Sindimwo kugira ngo aduhe umuco kukuntu izo ngingo zose zizoshirwa mu ngiro. Ariko muri iki gihe ndabona amatelefone ngendanwa ariko akora nabi mu Burundi, ariko gituma twosaba ko mu gihe bo batwumva mushaka kuduha telefone zo kubiro canke zimuhira kugira ngo tubandanye iki kiganiro. Turabandanya rero turondera vice president wa mbere w'u Burundi kugira ngo tuganire kuri ibyo bibazo bihambaye cyane gose.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko rero twabivuze muri ivyo bibazo byose abarundi batavuga ko rumwe nuko hari hunka basa makenga yuko gushika mu kwezi kwa gatanu gihe ayo matora kamarampaka azobira gushika ubu batibaza ko n'abarundi bazaba bamaze gusigurirwa ingingo nkuru nkuru ziri muri iryo bwirizwa shingiro ryo hindukwa ari muri ayo matora kamarampaka referendum. Ikindi kibazo nacyo kikaba ari uko gutangisha amafaranga ku gahato cyane cyane muri iki gihe abarundi bavuga ko ubukene bwabinjiranye ari ibibazo bihambaye cyane gose abantu benshi babona ko umengo bikwiye insiguro cyane cyane yabari ku butegetsi kugira ngo bashira habona batanga umuco ku byerekeye cyane cyane ibyo bibazo byose turiko turavuga. Hariho imigambwe kandi amashyirahamwe amaze gutangaza ko atazokwitaba ayo matora, ari nacyo gituma rero insiguro zikenewe cyane gose. Turabandanya kurondera umutumire wacu mu kanya turibaza ko aza kuboneka. Tubonye nka telefone yindi amatelefone ngendanwa asa n'ariko aragorana. Ikindi kintu gihambaye cyane gose nuko eka twotera nakamo abandi bose bariko barakurikirana ikiganiro haba kuri Facebook kugira ngo baduhe amanimero yabo cyane cyane abari mu Burundi bo duha inimero atari za telefone ngendanwa kuko zisane zifise ikibazo muri iki gihe kuvyerekeye abandi barahandi hose mukanya turaza gushobora gutora amatelefone yabo kugira ngo twumve icyo bashikiriza haba ibibazo canke eka ivyumviro reka turafise muri aka kanya munywanyi afise ikibazo canke intererano eka intererano cyane cyane kuvyerekeye ukuntu ayo matora ariko atunganywa azotunganywa mu kwezi kwa gatanu ariko arategurwa amatora kamara mpaka turi kumwe na Louis Michel mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe
ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
ego me murafise intererano kuvyereke cyane cyane bivugwa mu Burundi kuri aya matora ariko azotegurwa ariko arategurwa azoba mu kwezi kwa gatanu
nta mu gicundi intererano ni iki
intererano ni ivyumviro vyawe ikintu wibaza
cyane njye ni ikibazo mfite
ego
nta ivyumviro mfite ni ikibazo mfite cyo kubaza uwo mutumirwa
ego
Turumvikana.
Ego me urashaka kubaza ikibazo mutumirwa ni twamuronka telefone ziracagora ni twamuronka.
Ni twamuronka mutumirwa nako tuvuga mutumire. Cyo cyaka kumubaza. Je murara mu Burundi harimo ikibazo vrema. Uti kubera iki? Uranyumva neza?
Eh bandanya tuga kwijambo turakumva.
Ariko abantu nsubize mutumire kwanze niko mugwa tubigenze mutumire uraho.
Araboneka mukanya telefone ziracagoranye bazi ikibazo turamubaza niyaza.
Atanyumba we dore cyo mfite rero muri Afrika usibye no kwisi yose amatora ategurwa n'igihugu ntategurwa n'abaturage wa mutumire icyo nyirawo mubaze kwitwaza ngo abaturage nibategura amatora batanga amafaranga y'amatora batanga ibindi byose bikora amatora bagura za mafozi kwa amatora ubwo byose niko bizagenda bira bintu ntabwo byerekana ko aho ngaho mu Burundi mufite ikibazo gikomeye cyane ahubwo akakabiri ari abatora buya ntabwo mwayirukankanye nta kiri kintu mwashaka gukora kugira ngo mutware ibintu neza ariko noneho amatora azagende mu buryo igihugu gitegura amatora adateguwe n'abaturage ari bagombye kuyaprepara batanga amafaranga batanga ibicyo neza kugira ngo amatora azakunde azabeho
Murakoze Louis Michel murakoze kubibazo mubajije ivyo bibazo turabishikiriza mukanya ni twabona umutumire ati nibibazo muvuga ko bihambaye cyane gose mu ico kibazo muvuga ko uhoba ari gihe nyaco cyo gutunganya amatora ni kibazo cabajijwe ariko ni kibazo twibaza ko abategetsi nabo nyene bashobora kuronkera inyishu ariko cyane cyane ariko barategura ayo matora ikindi kibazo no kivuga ko abanyagihugu ari bo bakwiye gutunganya amatora ari leta itunganya amatora atari abanyagihugu batunganya amatora mu gusabwa intererano ivyo byose ni bibazo byoronka inyishu mu gihe tworonka umutetsi yoba ari ku butetsi ikashora kuba kwishura kwizina ya leta y'u Burundi muri iki gihe amatelefone acagoranye ariko turabandanya kurondera muri iki gihe kugira ngo turabe ko twovugana n'abategetsi kini kibazo gihambaye cyane gose ni kibazo gihambaye cyane nkuko mubizi kuva mu mwaka wa 2015 mu Burundi haradutse indyane hagati y'abarundi abatari baki barahunga ikahara indyane zikomeye ubukene burinjira eka ibihugu bya Burundi birafatira ibihano Burundi ivyo bivuga rero ko gushika ubu ubukene buhari mu Burundi hari ubukene buhambaye muri iki gihe ariko rero mukanya nibaza ko ivyo bibazo byose bikorera bazwa biza kuronka inyishu
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Turi mu kiganiro muri sanga ariko muri iki gihe turabona ko amatelefone atari kurakora. Umutumire gushuka ntituramuronka twari ko tuvuga cyane cyane ku bibazo bihambaye cyane gose, ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere akaba ari ikibazo cy'intererano iriko isabwa kugira ngo habe abarundi batanga intererano yo gutunganya amatora mu 2020. Ikindi kibazo gihambaye cyane gose turi ko turavuga cyane ni ikibazo cyerekeye ubutumwa buvuguruzanya butangwa n'abategetsi kubyerekeye cyane cyane intererano, kubyerekeye intererano yo kubyerekeye akamu gategwa abarundi kugira ngo batore canke ego canke oya amatora kamara mpaka. Tukaba tuzi rero kuki ico kibazo hari abategetsi bavuga ko uhataragira ko abategetsi batangura isekeza ryo gusaba ko abarundi botora ego mu gihe kandi hariho ikibazo gihambaye kivuga ko gushika ubu atawose abanyagihugu ngo batore ego canke oya kuko igihe ntikiragera. Ndabona ko umutumire wacu ari kwagerageza kuduhamagara, yaduhamagaye ariko telefone isani itasubiye kugenda neza. Turiko turagerageza kumuhutelefona ariko ndabona ko imirongo itameze neza cyane gose. Reka turabe ko mukanye twashobora kumubona, ari nacyo gituma rero two nibaza ko mukanya biza kugenda neza telefone isani ishobotse. Makuru duhawe n'umufasha ariko adufasha cyane cyane gutunganya ikiganiro atubwiye kumushiringa nahe Gaston Sidimwo vice president wa Burundi ashitse ngaha. Mwiriwe neza vice president wa Burundi Gaston Sidimwo.
Amahoro Frederic.
Murakomeye.
Turakomeye cyane gose.
Ya amatelefone yari yagoranye, muratubabarira. N'ibintu bita reka tudashobora gukontrola natwe bwe ngaha ku bwacu, namwe mudashobora gukontrola nyine. None murakomeye.
Nukuri twe turi turaho mu gihugu tumeze neza, ibintu bimeze neza.
Ego me nashaka cyane cyane ndabona ko ari hakanya kariko karagenda, hari abanyagihugu ariko barabaza ibibazo. Ikibazo cya mbere twatangurira ko cabajijwe na Louis Michel ari mu Rwanda, ubu ni gihe cyo gutunganya ayo matora kamara mpaka mu gihe abarundi batari bake bari hanze y'igihugu.
Twibaza yuko atagihe kizogera aho abarundi bose bazaba bari mu gihugu kugira ngo tuve mu tutunganya amatora. Mu 2014 twaragerageje kugira duhindure ibyiza shingiro, mugabo benshi bavuze ko hatari bwagere. Uno munsi rero twebwe muri leta twabonye ko hageze ko duhindura ibyo ibyiza shingiro kugira ngo rije ku gihe cya none, ari nacyo gituma twafashe iyo ngingo. Mubuze ngo muzorindire abarundi bose batahe uyu munsi nuzo kwigera ubaho na rimwe.
Hari ikibazo gihambaye cyane gose ayo matora nk'uko byandikwa, nk'uko leta ya Burundi yabitangaje, yo tunganywa mu kwezi kwa gatanu. Murabona ko ubu mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatanu abarundi bose bazaba bamaze gusigurirwa ingingo nkuru nkuru ziri muri iyo muri ayo matora kamarampaga?
Dusa n'ibintu bisa n'ibitunganyije neza kuko uno munsi ibyo byo guhinyanyura byavuye mu barundi bo nyene, ubu no kugenda kubasigura yuko ibyo badusabye twabishizemo. Nibaza yuko no kugororera ko kantu gatoye gusa n'ahandi ho ibintu ntango nta ntambamye ziriho, kandi nitubone nyene bogira amakenga ari bo bogira amakenga. Nyamwe bavuga ngo umukorezi niwe afite amakenga gusumba padiri. Sibyo rero turabona yuko ibintu bizogenda neza tangora.
Hari kandi ikibazo gihambaye cyane gose kishikirizwa n'abatari bake amashyirahamwe mpuzamakungu. Ikibazo gihambaye cyane gose kivugwa ko tugarutse ubwa mbere na mbere ku makuru yatangajwe n'abategetsi bo mu Burundi, hariho umutegetsi atwara ishyirahamwe ry'igihugu ryigenga jeje gutunganya amatora avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kuri amatora kitaragera ariko turazi ko ari abashitegetse mu Burundi bamaze gutera kama gasaba abanyagihugu gutora ego muri iryo bwirizwa muri aya matora amatora kamana mpaka referendum yaho mu buhavuga kwiki izo n'imizi ibiri zitandukanye mu mategetse
nibesanze bashobora gushikaho umwe yashobora kwihenda akavuga ica nk'ibindi muriwo muri rusange aho tugeze amaso nuko igikorwa cyo guhamagarira abene gihugu gutora ego canke oya kitaragera uno munsi turi mu ntumbero yo kusigurira abene gihugu ibyahindutse twamenyeshe yuko abarumwe migambwe canke ayandi mashami yose bazoshikirwa kugira ngo basigurirwe ingingo zahindutse n'igituma zahindutse hanyuma nabo nyine bashoronke akajya kuzonka ingene basiguriye abanywanyi babo intumbero bazoba batoye gutura ego canke oya nkubwo rero uyu mwanya ntiwagera mbere nabo babihenze bakabigira mabona yuko bakosoye kandi tutabikosogira bigende neza
ku kibazo cyo gutoza intererano y'amatora yo mu 2020 naco icyo kibazo n'ikibazo gihambaye naco nyene batavuga rumwe na leta bavuga ko ayo mafaranga y'intererano ariko atozwa ku gahato mu babwirike
ubwa mbere sinzi ko umaze kubona yuko abantu benshi bamaze kuja guterera ko bagenda ku bigombe bwabo twebwe muri leta twashize imbere ubugombe nacyo bituma urabona ubushikiranganji ucanke ubundi canke abagwiza tunga bacanke abandi canke abategetsi abacanke abandi bagenda ku bugombe bwabo kugira ngo batange iyo ntererano n'inzira yo kwereka urukundo abarundi bafite igihugu cyabo kuko niyo ntumbero tumaze iminsi duhimiriza yuko abarundi bokwitunganiriza ibyabo barabye uburyo bafise nicyo bituma rero ntihagire ufata ibica nk'ibindi nibaza yuko tuzobigira mu gushaka kwawe mugabo tukarabatse mbega uko ushaka kumwe wese kutunganywa gute niho hacaza itegeko rishobora kwitunganya mugabo nta muntu azoja ku gahato mutatanzaya ngo izogende ku n'umwe cyangwa ukundi
mu bategetsi barongoye imigambo itavuga rumwe na leta ikaba atavuga rumwe na leta eka n'amashyirahamwe amwamwe atagira inyungu za politike gushiku ntiyemera ko ayo matora yakwiye gutunganywa muri iki gihe hari akigoro leta iri kwiragira kugira ngo ibajijure canke umugambi mufite n'uwe kugira ngo nabo bagire uruhara muri ayo matora
icyo no kumenyesha nuko twe tumenyereye tuzobe bya politike nta na rimwe bizokwera de kandi uri kutunganya igikorwa cyiza ntuzorinde ko bose barinda kuza hari abazozo babisanga ko bakakijyamo kuko tumaze kubona ngaha iminsi yose hari ibikorwa bitunganyijwe itariki y'ibikorwa igeze benshi usanga baba batabaritegura nicyo bituma twebwe tuti urutare bugusige bwo kubanza reka rero twebwe kuko ibijyanye n'ibyizwa shingiro biraba Barundi kandi nitwe tubazwe Burundi uno munsi nicyo gituma tuza kubaha inzira zose nayo kumbwira ngo amahanga amakungu igeze amakungu biraba ibyabo twe turaba ibyabo amakungu atunganya iwawe nta makungu numva aza gutunganya ahanaka cyangwa ahanaka twebwe twarabye ibyo kiza Barundi byo bibiri abandi banyepolitiki nibaza yuko ngira ngo ni ubwoba bw'amatora kuko twebwe twimirije amatora kandi ko duhimiriza abarundi bose ko boza kugira bayategure ejo ntihazogira inyenda muvano ya ngogo ngo byagenze uku cyangwa ibyo bigenze ukundi ahubwo uyu mwanya bari kubarata yo kugira impari zitagira mvura boza tugatunganya ingene amatora azogenda neza ku neza yabo mbere ibyumviro byabo nazo nyine bigashikirizwa
tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika n'ikiganiro muri isanga turi kumwe na vice perezida wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo muri iki gihe turakufise kandi umunywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Nduwimana mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro Murafite ikibazo murafite icyumviro?
Halo.
Winda kumva murafite ikibazo?
Halo.
Duga ku ijambo.
Ego nataka gutera ikibazo. Nataka nawe azenya kwa mutumire ndagura mugize mutumire.
Arakumva duga ku ijambo.
kibazo cyane cyakumwibariza ego prema ibazo cyo gutora ego cyane oya turagishyigikiye cyane kuko abantu badashyigikiye ego bande badashyigikiye ibyirirwa kindi byo gutora ego cyane oya bamwe turabona nyine badashaka uburundi icyo nsaba nyakubahwa mwebwe mwari mukwiye kuraba zina murundi wese murakumwene mwo muhimiriza kugira atore kuko gutora ni cya mbere kandi ni byiza mwebwe nyakubahwa woba mugeze kugira muhimiriza zina munyagihugu wese ashaka gutora ku bushake bwiwe cyangwa ku bugombe bwiwe ninde icyo ni cya mbere cya kabiri nacyo nyakubahwa mwebwe mufite imvugo izihe zo gufasha umunyagihugu uwo ari wese kugira atore ibyirirwa shingiro kuko hariho benshi maze kubona badashaka gutora ibyirirwa shingiro kuko nacyo by'abanyagihugu turakwiye gutora ego cyane oya urumva nage munyagihugu ugenda utora ego murakoze
murakoze Nduwimana mureka mukanya turasaba vice president wa mbere abishure kuri ibyo bibazo bibiri ariko reka tubanze dufate Manirakiza mwiriwe neza
amahoro
amahoro muri hehe
kuri muntara cy'ibitoke
mu cy'ibitoke murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo nagomba mbaze
yego
ni akabazo nagomba mbaze naka mbe hari umushingamateka yaheruka kuvugira aho ku kigo Amerika ho mu mizero y'abarundi yaravuze yuko bijya bintu byo guterera mu matora hamwe bitajyanye n'amategeko none hamwe nk'umuntu atazotanga iyo ntererano none ntabwo bazokwigira bamufata nabi cyangwa bamurondera ntabwo ndashobora kumenya kuko ntabwo bari batumiye uwo badasanzwe mugambi
murakoze Manirakiza reka ijambo akandi kabazo
tuvuga
ku ijambo nyarutsa
arakandi kabazo nari mfite none nk'umuntu akadoja wowe mwiryo tora ry'ibwiriza shingiro hari inkurikirano hariho ingene bazomukurikira cyangwa ntabwo bazoca n'uburenganzira bwiwe
murakoze Manirakiza reka duhe ijambo vice perezida w'u Burundi Gaston Sidimwo atangwe yishyura ibibazo bya Nduwimana acagira ko ku bibazo bya Manirakiza mduge ku ijambo
yego murakoze Nduwimana yabaje ati mbega gutora yego canke oya yogenda gute ngo twarigisha abarundi ubwa mbere twebwe ntitwigisha abarundi gutora yego canke oya icyo turikubagira tuko twigisha abarundi ibyahindutse muri iryo hinyanyurwa ry'iryo bwizwa shingiro igihe cyo kubabwira atore ego cyangwa oya izoshikirizwa na wa mugwi seni ariwo wijejwe mugabo ikintu twabwiye ni uko muri aya matora twarabivuze mbere n'abarongwese barabivuze igikuru ni uko abandi bihabonye uburenganzira bwo gutora kugira rero wihe uburenganzira bwo gutora ni uko uja kwiyandikisha kugira ubuje mu bazotora hanyuma kukubwira ngo kuko mu gutora ushobora gutora ego canke oya mugabo uba wariyandikishije hanyuma umuntu avuga ngo ntazotora ntazogira ante nta gitsure kiriho kuko gutora sagahato gutora ni ubwenegihugu bwenyine urashobora kujya gutora cyangwa ukareka gutora mbega uretse kujya gutora wunguka iki inama ndababwira kenshi ureka gutora mugabo ureka gutwarwa kandi ngira benshi bamaze kwibona iryo bwirizwa shingiro ukazoreka kuyitora izoreka kugutwara izojaho kandi utayitora nicyo gituma rero twohimiriza abarundi bose mu nzego zitandukanye yuko ubwa mbere yuko bufata ubwenegihugu bwabo bakabukingira mu kujya kwiyandikisha kugira bazoje gutora kandi noneho mwarumvise yuko hari aho niyo ryandikwa ryoba rimwe kuko rikazoca riguha n'uburenganzira bwo kujya gutora mu mwaka w'2020 none ubwo butegetsi mushaka muzobushikira gute mutagiye gutora ubwo butegetsi mushaka muzobushikira gute mutatoye abo mushaka nicyo gituma twebwe muri leta twafashe ingendo yo guhimiriza abarundi bose imigambwe yose amadini yose kugira twese tuje mu nzira imwe inzira yo kugira ngo abarundi bashobore kugira uburenganzira bwo kwitorera ibyo bagomba atamusunikana iyo niyo twashobora kubashikiriza kuri iryo jambo rya mbere hanyuma wundi yavuze ati mbega utazoterera bizogenda gute. Bwa mbere ni uko abarundi bose guterera si amahera gusa, hari uguterera mu buryo, hari uguterera mu nguvu, hari uguterera mu bwenge. Dusaba abarundi yuko bwa mbere yuko bomenya ko uno munsi leta iriho yipfuza yuko abarundi bakunda igihugu cyabo cyabibarutse, kuko tumaze kubona yuko hariho benshi bagituka bakagicyoza, mbere bagacyoza n'abategetsi bacu. Mugabo umutegetsi ucyogeje umutegetsi w'igihugu cyawe uba uri kuri icyoza wenyine, ucyogeje umutegetsi w'igihugu cyawe uba uri kuri icyoza wenyine ahuri. Nicyo gituma twebwe twasabye yuko intererano yoba ku bugombe bw'umurundi uwo ari wese. Mbega mugabo tugize ubugombe gusa bica bigenda gute? Nicyo gituma haciye haba ingingo yo kugira babitunganye neza, kugira ngo murazi neza yuko hari igihe twatanze amahera icyo gihe yari bayita ngo akigoro for the game, mugabo ayo mahera tuzi iyo agiye. Nicyo gituma baciye bayaha inzira nziza
muravye
ayo mahera aboneke
kuva iyo ntererano vice president wa mbere Burundi itanguye gusabwa abarundi mubona bari kwahita bagute.
Gusa uno munsi turavye abarundi bari kwahita neza cyane rwose, kandi biradushimisha, kandi tugashimira abarundi kubona umutima wo gukunda igihugu wa cyogaruka mu barundi. Ingariza kwija mu ryanyuma bwa ati mbega abatazoyita ba abatazoja muri ayo matora hari cyo tuzobagira ihibandewe, kuko igihe wikuye mu bashinga nta ukikura mu bagabo ukareka gusoma hamwe n'abandi kibe tukukura bakwiye, kuko nuko gusa twe tubahanura yuko bazoba bahombye kuko bazotwagwa n'ibwirizwa batatoye, kuko tumaze kwibona kenshi muri kahise. Nicyo bitadusaba abandi bose yuko iyo bwirizwa shingiro ni rwabo, ntibabyite ntiyumve ngo bamwe bavuga yasa nk'ayandi, bwirizwa shingiro ni rwabo. Ureha kuritora mugo ntuzerika
gutwa
cyo bitubara yo buza kutora.
Tubibutse inshuti muri se komunika muri abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Yohani, mwiriwe neza?
Na Frederic,
mwiriwe neza, muri hehe?
Imana ibazigame cyane, ndi mu Rugombo i Burundi.
Izina ry'ikirundi ni ndega Yohani?
Bankuwiha.
Duga ku ijambo ikibazo cyumve.
Bankuwiha.
Egome, ikibazo cy'imviro.
Umutumire wacu nyakubahwa icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu
yarabumva.
Ndabumva.
Imana ibazigame nyakubahwa.
Murakoze cyane rwose.
Ego, icyo nagomba ashyikirize kwa ni intererano.
Yego,
hariho umunyarwanda yaje kuvuga ngo badusize ko ingufu abanyagihugu mu kudutoza intererano y'amatora. Iyo umuntu avunitse acamenya ukuntu acumbagira umunyarwanda umwishyura yuko icya mbere leta nuyitera ingufu, kuko yaradutoze kandi uzotanga amahera se ku gahato ni kugomba kwiwe, kandi leta nuyishimira kuko ntiyagiye mu Rwanda ngo nterera ngo ngirane kuko turi muri ambargo. Ikintu nshimikira ko nuko ahubwo nubwira nyakubahwa mu icyegera cyambere cy'umukuru w'igihugu kuko amatora bayasize kure, ahubwo turarindiranye n'igishyika cyinshi uyu nawe agomba kuyikumira nk'iyo bari umurundi mugani anyakubahwa mu icyegera cyambere cy'umukuru w'igihugu. Iyo umuntu atumiwe mu rubanza akikumira uramureka, mbere udashyigikiye leta yacu twashyigikira iki? N'ayo matora naze abarundi yarindiranye igishyika cyinshi. Icyo nsaba umutumire, icyo kiringo ko mwagisize kure nukore mwagisize mu kwa gatanu, kandi abarundi tutegeranye igishyika cyinshi amahera ku bwinshi tuba tuyashyira kuri konti. Nibanyarutse batugabanyiriza ahubwo ikiringo ayo matora abashyigikiye ko haba tuyategeranye igishyika cyinshi. Murakoze,
reka tumuhe ijambo agira icyo avuze ku byo mushikirije.
Ubwa mbere manza kumushimira Yohani, nawe nyine ndamwifuriza neza agira y'Imana, nawe nyine mubeko nkamushimira ko ashima ibikorwa dukora muri leta. Ikindi twamumenyesha ni uko ayo matora ntitwashyize kure kuko twashatse yuko hataboneka indamuvano ya ngogo, hatoba umurundi yovuga ngo byarihuse ngo baradukubiranije. Nicyo bituma abarongoye seni batunganya baravye n'umwanya n'ibikorwa byimirije. Ntagira ubwoba kandi kuko abarundi bose babyumva nk'uko abyumva, atari bamwe bamwe nyene bafise izindi ntumbero. Muri rusange twashima ibikorwa abenegihugu cyane cyane tukabashimira ingene bakwiye amaboko mu muzu kugira ngo bereke amakungu n'abarundi ko hari abarundi bakunda igihugu cyabo cyabibarutse mbere bashobora kucigura mbere bagafata n'ifaranga bari bafise mu rugo bakabitanga kugira ngo ayo matora azogende neza
numva
rero nicyo cyerekana yuko amakungu twebwe kuvya amatora zoitunganiza
atangorana muri kumara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika ni kiganiro muri sanga turi kumwe na Desire. Desire muri neza
mwiriwe
mwiriwe muri hega Desire
turi muyinga
iri izina gikirundi nende
Zombanza
duga ku ijambo ikibazo cyumviro
nagira mbazo umutumire bega ko tubona heshi na heshi banashaka kisanyi wiko tumabarabara watu wa makori wa giriki ugoho kujo here rano tuzo tanga ni watu sanga watu zimiko tumabarabara wa genda waraga likabari
murakoze Desire ka yishure icho kibazo vice president wa mbere Burundi duga kujambo
niwaza yuko uyu mushinga nahe Desire abimuyinga niwaza yuko tutofatanya ibintu n'ibindi hariho ingene amakori asanzwe atoza cyane cyane mu ntara zimwe zafite zitunganya cy'amakomine aho hariho ikori umuntu asanzwe atanga iyo ni ikori iteganijwe n'amategeko y'igihugu hariho niyo impamagaro ya leta yuko abarundi bonyine ku bugombe bwabo bwo kwitangira amayonterano abo rero nabo ushoye igitoki cyangwa ikindi agenda kuyashyira aho twaberetse atarinze gutama nicyo gituma uno munsi uyo nta na rimwe bizokwigira bigira yuko bagira akagozi ku byerekeye ayo mahera y'intererano y'amatora iyo rero ahubwo nocanse ndemetse n'abandi barundi ko atamuntu n'umwe yoza gufatwa mu ibarabara ngo nuko atatereye amatora uyo azuba arenze amategeko
tubibutse inshuti muri se komunika muri abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Roger mwiriwe neza
kwa
mwiriwe neza mu izina ry'ikirundi ni nde Roger
je ni twa niho bakiri Roger
niho bakiri Roger murafite ikibazo cy'imvuyo
ego
duka ku jambo
cyubahiro nyako adafite sindimo
ego
hanyuma cyo nagomba mvuge kuri ibi bijanye naba bashinga amateka mu mito y'abarundi nk'umutegetsi n'icega cyambe cy'umukuru w'igihugu ko numvise abashinga amateka bamwe bavuga yuko kuba ariko batanga izintererano byanotora hari itegeko baba barenze ko nzi leta ari imwe yotubwira itegeko baba bararenze umuntu aratanze amafaranga yo barenze kanyakuba hanyuma ikindi nacyo nagomba isa n'uterera yabivuze umunyacubahiro ko watora wareka urigo gutwarwa nange nk'umwe mu gihugu nagomba nsabe umwerekezo wese ntazogire umuntu n'umwe agasubira kubeshwa ngo ntaze gutora ahubwo nagenda atore kandi atora yego atore kuko ni umurundi n'umwenegihugu w'Uburundi atora oya aje gutora kuko twese turabarundi ntazogire umuntu n'umwe ahenda umwene w'Uburundi ngo ntaje gutora kuko abasa n'uko mengo arakurengeye akarinda icyo nicyo byaba nagomba gushikiriza nyakubahwa mumeshe makuru
murakoze Roger niho bakiri ikibazo mubaje n'ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo kivuga ko hariho nk'uko muvuga ko byatangajwe n'icegera cy'ambere cy'umukuru w'inama y'amashyamateka mu mizero avuga ko hariho amateko yarenzwe mu gusaba abanyagihugu gutoza iyo ntererano ni kibazo mubajije reka mukanya acishure iyindi ntererano duga ku ijambo vice president wa mbere Burundi Gaston Silimo
cyandirome nuko inama ishinga amateka ariyo igenzura ibikorwa bya leta nico gituma umushinga amateka nimba abona yuko hari ibikorwa cyanke ibintu byanyibanye n'amategeko
yotuma ko umushikanganje abijeje hanyuma umushikanganje akarenguka mu namashinga mateka hama akabasigurira uko byifashe niko bisanzwe bimeze mu mategeko ya misi yose ikindi mwomenya hariho ibijanye n'itunganywa ry'abenegihugu canke hariho amategeko arinda guca mu namashinga mateka mugabo hariho nane amategeko mukuru w'igihugu canke umushikanganje kanaka ashobora gufata mu nzira yo gutunganya ibikorwa byiwe neza ibintu rero biragabuwe twebwe tukabona yuko hari amategeko yarenzwe abashikiranganji abashikanke muri eta karenga amategeko kanaka nuko abo bashinga amateka hako baja kwisunza ry'inzu bavuga ibicanke ibindi mu ntumbero yo gutuma haba abantu bavuga ya muhe twose yuko abashinga amateka benabo boza baratuma ko abashikiranganji mu nama ashikiranganji mu nama ashinga amateka kugira ngo bababaze ibyo bita question oral mu bibazo byose bijanye n'imigambi leta iba yafashe tuba tubibona batuma ko abashikiranganji b'ubutare abashikiranganji bagejeje amagara y'abantu bakabatuma ko bakababaza hanyuma mu nyuma bakaronka insiguro itomoye kuko gutwarira hejuru naho nyene si byiza cyane
muri ko murabandanye kumviriza radio ijwi ry'Amerika kiganiro muri sangati kumwe na Steve. Steve muri Veneza ni ego urakome
tashima
izina gikirundi ninde Steve
sinzo iheba
murafite ikibazo murafite icyumviro
nashaka kubaza kucerekeye ibyo bavuga by'intererano y'amatora azaba muri 2020 intererano bizotangwa kya mu nyagihugu wese canke n'umutora ba muzimigambo kandi naho canke naho bazotanga ku rugero rungana canke
murakoze Steve ikibazo cha Steve sinzo iheba ni ikibazo kibaza niba umurundi wese azoterezwa gutanga iyo ntererano canke izotangwa n'abari mu migambwe eka n'urugero rw'amafaranga bazotangisha amuduke ku ijambo vice president wa mbere uburundi
nibaza ko twavuze yuko intererano ari ku bugome bw'umurundi wese kandi umurundi wese atanga icyo ashobora gutanga harabatanga umutima harabatanga amaboko harabatanga ubujyo ni ukuvuga rero twebwe dusaba intererano ku buryo umuntu wese aba areha nabwo nitwoza kubwira ngo uzane uburyo budafise nicyo gituma dusaba abarundi cyane cyane gushyira mu mutima umutima wo gukunda igihugu hama ukawutanga bashobora gutanga icyo ufise twebwe rero urugero nitwovuga ngo abantu bundi bose bazotanga cyo kimwe umushikiranganji wa mbere cy'umukuru w'igihugu azotanga yaca cyo kimwe n'undi munyagihugu cyangwa umunyagihugu umwirimye azotanga cyo kimwe n'undi n'umushikiranganji kanaka twebwe dufata yuko umuntu wese yotanga ku rugero rwiwe hariho n'abazotanga umutima ibyo ntibabimenye kuko abandi bose abisibo bose bazotanga abazotanga umutima abazotanga amaboko ibyo rero kandi cyane cyane tukabishima cyane kuko igihe tudahaye igihugu cyacu umutima ashobora tuwuhara
tugarutse kuri cya kiringo gisigaye ko hagati ya mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa gatanu igihe amatora atekanijwe kuba hari eka bikorwa by'uku eka isekeza y'ayo matora mbega murafise umugambi wo gushikira nabo abarundi babahanze muri diaspora eka n'abari mu makampi impunzi mukabasigurira abari mu makampi impunzi bashaka kudatora kuko ayo nayo ni mategeko agenga aba eka abantu bari mu minwe ya HCR ariko abari hanze cyane cyane nk'abari muri diaspora murashobora muratekanya kubasigurira akamaro kayo matora kamara mpaka n'igituma atunganijwe muri kigi
nibaza nkuko turiko turasigurira abaroni ngaha ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'ubufasha n'ubumwe n'amakungu azotanga intumbero zirashe ku baduserukira muri ibyo bihugu kugira ngo nabo nyine bashobore gushika ku barundi bene wacu bari mu mahanga kugira nabo nyine bamenye ibiri kubiraba mu Burundi bakurikirane ibiri kubiraba mu Burundi mbere nabo nyine benshi baramaze no gutanga intererano cyo kubona abandi barundi bose neza yuko igikoni cy'abarundi bose nta muntu n'umwe tugikumiramwo nta muntu n'umwe twifuza ko yokwikumira aricyo gituma tugihamagariye abarundi bose kucitaba n'umutima mwiza imbere no kumenyesha yuko icyo kiringo tuzocubahiza kuko turaje ibitegekanyo kugira bijeho wa mugiye uceje gutungura amatora mu ntara uramaze kujaho makomini amaze kujaho ubu ariko hajaho bamwe bazogira kwandika abazokwitoza tugahimiza barundi rero kuja kwiyandikisha kuko tiyandikishije izo buhombye byinshi
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika ni kiganiro muri sanga turi kumwe na Jimmy Jimmy mwiriwe neza mwiriwe neza muri hehe Jimmy ego izina ry'ikirundi ninde gakiza ego muduge ku jambo ikibazo canke cyimviro yarakumva duga ku jambo
yaramukije
icuru cyambe n'ikigura gitumbe muri leta y'urundi wari kugusenyira hamwe mati kubera
kiza Jimmy reka dusabe vice president wa Burundi Gaston Sidimo yishure ivyo bibazo bitatu mubajije telefone ntiyari meze neza cyane gusa ariko nibaza ko yashoboye kumva ibibazo cyane cyane cy'akabiri cya gatatu ariko atangure kwishure vyose
icambere yavuze ko leta ntisenyira hamwe
ni kibazo cha kivuga ko hari umushikiranganje w'intwaro yo hagati eka n'uwabakozi bo batavuga rumwe telefone nti yari meze neza ico kibazo sinacumbise neza mugaboneza
ko ubwambe no kumenyesha yuko ubwambere yuko ico uno munsi leta itani ho nzindi nuko uno munsi abashikiranganje bose abe mweta bose twese tuvuga ururimi rumwe uje kubaza vyewe cyangwa ukabaza uwundi nisho akwishura nicyo kimwe n'ingo wari kumwe n'uwawe undi mwari kumwe nicyo tumaze aho rero twebwe abashikiranganje gushwe uno munsi bakora neza cyane rwose ku byerekeye iyo ntererano nibaza yuko twababwiye yuko bwa mbere ari intererano twise yuko gushaka k'umuntu wese igihe rero umuntu atashaka gutanga ayo mahera nibaza yuko atagisure k'imyaka izuba kiriho kandi tugasaba yuko nk'uko mwabivuze n'abakozi ba leta n'uyo nyine atarabyumva twifuza ko abyumva ko atza gutanga ku neza y'igihugu ciwe kuko uretse gutanga igihugu cawe bizohava bigora nico gituma nawe nyene kandi tubazi yuko hariho benshi abarundi benshi batarajijuka batarajya muri iyo nzira mugabo twebwe bategereje ije dukubitirwa nuko dutegerezwa kuja kubumvisha abatarabyumva bakazubyumva ejo canke hirya ejo abarundi bose ntibazokumvira rimwe ijambo ry'igihugu cyo gukunda igihugu mugabo tubazi neza yuko bitebe bitebunga tuzokwama twigisha kuko umutosora ifuku yamiza hagati mu jisho icerekeye yavuze ubutunzi bw'igihugu sinacumvise mugabo yomenya yuko inzira amatora yashizeho ibyizwa shingiro twari dufise uno munsi niyo nzira twashatse gukurikiza kuko niyo nzira ikura amazimwe mu nzira kuko bose bitwaza ngo abene igihugu reka rero abene igihugu tubasubize ijambo kugira ngo bitorere yizwa rizo bagenge nibyo kujya muri amashinga amateka aho abashinga amateka babicaye batatu bavuga urwamo canke iki twashatse yuko inzira ibwirizwa shingiro ryo mu 2025 yafashe ariyo nzira n'iri bwirizwa ryofata kuko niho ryoba rifise inguvu kuko abenegihugu bazoba baritoye
ikibazo cyakabiri ikibazo cyakabiri mushobora kwa mutumvise nuko yavuze ko kubyerekeye butunzi leta y'Burundi ishobora kuba yashatse gutangurira ku banyagiye gutangisha iyo ntererano kugira ngo batere ubwo
eka si sonyagi umuntu atangwe n'umukuru w'igihugu umuntu atangwe n'umukuru w'igihugu wasubiye nje yatewe n'umukuru w'igihugu none ninda yateye ubwo ubundi cyo twatangwe kwitera ubwo atwenyine urumva yuko ibyo ari ugushikuza uno munsi abanyagihugu bari kuyatanga uno munsi ejo canke hirya ejo abanyagihugu bamwe bamwe ntibarashikirwa bazuyatanga mugabo mumenye ko atangwe ari umukuru w'igihugu none ninde yagiye gutera igitsura umukuru w'igihugu atanga cyo gituma rero yuko utugutukata gutore twebwe turazi neza yuko turazi iyo turi turaja turazi iyo dushaka gushikana u Burundi turazi n'inzira tuwucamo icyo bituma dusabye abarundi bose kutwoca muri iyo nzira yo gushikana u Burundi mu nzira y'iterambere.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi rya Amerika turi kumwe na Federico. Federico muriwe neza? Federico muratwumva? Ndabona umurongo wa Federico utariko urishura reka tu ijambo. Desire, Desire muriwe neza?
Muriwe.
Muri hega Desire?
Turi mu Rwanda mu karere ka Kirehe.
Izina ry'ikirundi cyangwa ikinyarwanda ni
Nahayo.
Nahayo, duga ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Ikibazo ndagifatiye mu nzira ariko umva ariko ijyanye no gutera kugira ngo hazobe amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ibwiriza shingiro, guhakana imyanyurwa ry'ibwiriza shingiro. Rero icyo nagomba kubaza uyu mutumire nyakubahwa nagomba kubaza nti ko ibyo bikorwa bari kubabitunganya oba haritondewe muvuga no kadoda k'Urundi muri rusange kuko jewe icyo navuga ndi ni mujene ariko icyo navuga yaba opposition cyangwa abari muri leta hariho ukuntu batavuganye kuri nabye ibintu bamwe bakabyihutisha twebwe ugaruka tukabura ntitubone ibyo iboneka neza by'ukuri igihugu kuko ababyeyi navuga nshabwenge batunganya ibintu ntitumenye uba areka tunganya ibintu neza cyangwa areka tunganya ibintu nabi kuko murabye muri kahise kuva darezane sosante harabayeho amahinduka no regime royale irabaho irabaho harabaho regime ya republika munyuma rero ibintu byagenda bisho bagenda bazana ibintu bishasha bishasha ubu rero ikigaragara ni uko bamwe bose barihuta bakagenda bihuta icyo ni umusaba gusa ni uko boraba yuko harimwo kunywanisha abantu kuko hari abantu benshi batabona neza kabyasi igihugu kuko abategetsi by'ababatwara n'abadatwara bafite ibintu bibaba bajye mugabo haba tugakora ukuntu bumvikana kugira ngo baremeshanye nayo ubundi kaza ku Burundi nta kadoshoboka kubyemeza cyangwa kubyemeza cyangwa kutabyemeza kuko ubwo ni uburenganzira bw'abanyagihugu gusa ikibazo no kumenya mbega ukuri kaza ku Burundi naka kaza ku Burundi karugategurwa gute kuko urwaka rwinshi dufite ibibazo byinshi bikomeye rero icyo mbona ni uko boraba bakiga gukundana yaba batwara kera n'abatwara ubunye n'abatashoboye kwiga abantu benshi bafite ibintu bababaza bigatuma bakora bashinga amategeko kwereka ko iyo babaje rero yifuza ko bavuganye ukuri bagafashanya mbere bikaba nko mu ibanga bakaganira nabo batari kumwe ku buryo niba ari byo baba bifuza biranguka nabo bitoranguka mu kwa gatatu nabo bitoranguka mu kwa gatanu igihe cyose byobarangukira icyo gihe kikagera mugabo abarundi yumva ko bari bamwe
murakoze egome nahayo Desire reka tu ijambo vice president wa mbere Burundi agira icyo avuze ku cyumviro ku ntererano mutanze.
Nibaza yuko ubwa mbere icyo navuga ni uko nahayo Desire ari mu Rwanda nimba arwaruka rw'umurundi yota kugira ngo aho kazuza keza ku Burundi tukubakire hamwe n'urundi rwaruka rw'ingaha mu Burundi. Nibaza ko sinzi yuko yoba yagiye muri iyi minsi heza cyangwa yarasanzwe ari ku ishuri. Mugabo yavuze yuko abarundi ari inshabwenge, yavuze yuko abatwa ari inshabwenge. Mugabo nuko uburundi bw'amaburema buramura inshabwenge mugabo simbona ncabwenge idashobora kumenya ngutwara mu muzimagiza n'utagutwara mu muzimagiza mu ncabwenge itsa kumenya ngongo huma n'udahuma etwenje gituma rero dusaba yuko abarundi buzoramenya gutandukanya cyatsi n'urundi yavuze opposition avuga batwaye kera avuga iki twebwe inzira twaciye inzira nziza kuri kaza ku Burundi aho bwa mbere twifuza yuko abarundi basubira kubana mu mahoro mu bumwe n'umutekano iyo bwiza shingiro rero tukaba twariteguye muri iyo nzira ahubwo benshi nzi ko baza kumbaza kuko kenshi banumva ngo Arusha ngo bahonyanziri cyangwa bagiziri nayo nzi ko ari ibibazo baza kubaza mugabo gushwe uno munsi icyo kibazo rero ko batakikivuga kuko kitagifise ifatiro kuko muri iyo bwiza shingiro biratomoye neza ko atanahamwe dufatira ku byerekeye amasezerano ya Arusha uno munsi uno munsi rero nzi ko ari ibibazo baza kubaza mugabo navuga nti nareme natahe twubake hamwe hanyuma ibyo byiyumviro byo gutegura kazoza keza uburundi twirondere hamwe ndakubwire nta muntu ariko ategura kazoza keza ku Burundi ariko ari hanze nta muntu ariko ategura kazoza ku Burundi ariko acyoza igihugu cyiwe nta muntu ariko ategura kazoza ku Burundi ariko acyoza umukuru w'igihugu cyiwe icyo gituma rero nibaze twubake bavuze ngo turiho turihuta kuko twatanze umwanya ukwi twarasabye twarasemereye yuko uwo wese afite intererano yuko yoza guterera kugira ngo iryo bwizo shingiro igende neza noneho nibaza yuko wabyumvise n'ababaje ibibazo nta bibazo nta bibazo binini binini babajije kubyerekeye iryo bwizo shingiro kuko twagyubatse ku buryo umurundi wese yisanga akisanzura muri iryo bwizo shingiro akoriko kazuba keza gusa
mu minsi iri imbere tuzotunganya ikiganiro cyo gusesengura cyane cyane ikacu kuraba neza kwiga neza cyane rwose ku muzi ingingo nkuru ziri muri iryo muri iyo nteguro muri aka kanya ariko reka duhe ijambo Anise muri we neza Anise muratumva du egira telefone cyane hanyuma izina ry'ikirundi ninde Anise Anise muratwumva ndumva murongo Anise utamye urashaka kwegera telefone ukavuga cyane alo duga ku ijambo urafite izina ry'ikirundi ninde ego
Je nagomba gushikiriza kuri ibyo kuri izo mvugo abo bategetsi b'u Burundi babashikara kuvuga kuri ibyo byo guhindura ibyiza shingiro ku kwemeza yego cyangwa oya ku banyagihugu bakavuga ko bataragera kwiyamamaza ama nabo bakaba bashikara biyamamaza bati nyine bahemeza abanyagihugu ni bibyukiye ngo byombi bumva yuko ibyo shingiro bikwiye guhindurwa hama ngo bazotore ego yeni baza yuko ku bwanjye ho nyiri ibyo shingiro sinabona ko byari bikwiye guhindurwa muri ibi bihe igihugu kirimwo urabye n'ukuntu abanyagihugu benshi bahunze urabye n'ukuntu iyi mitima y'abarundi itaratekana yohinduwe mbwe twese twiyumva yuko uburundi ari igihugu cy'iwacu twari dukwiye kugira icyo duhindura ku byo amasezerano y'i Arusha yari yashyizwe ko akagira icyo ashikanye no ku Barundi
murakoze Anise reka tuhe ijambo vice perezida wa mbere Burundi Gaston Sirimo agira icyo avuze ku makenga mushikirije duga ku ijambo
nigume nabivuga kuva kare abarundi bose ntibazobonera kumwe igihe cyo kuyahindura ayo masezerano y'iryo bwizwa shingiro njyewe byari kunyohera igihe ari kuvuga ati muri ayo masezerano ya Arusha havugwa iki n'iki n'iki none bagihinduye kubera iki n'iki 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 aho niyo byari kumpimbara mugabo uvuga yuko hatari bwagere urumva bose bavuga ko hatari bwagere iyo igihe ubuze icyo uvuga cyangwa icyo wagiriza uvuga ko hatari bwagere muramwumva mbere duhuye n'abanyamahanga benshi bavuga ati ngo ntihari bwagere none nimwe mumenya ko hageze nagira twebwe iga nabwira ikintu kimwe ejo hari abategetsi bahanze kandi barategeka kandi baravuga ijambo ikumviwe uno munsi abo bategetsi bari ejo ntibamenye yuko uno munsi hari abandi bategetsi kandi nabo nyine bashaka gutegeka nibubahe abategetsi bariho uno munsi kugira nabo bubashwe ejo nk'uko nazo zokubaha abejo nicyo bituma uno munsi twebwe turi ku butegetsi uno munsi tubona inzira irashe niyi iyo nzira irashe tumaze kuyumvikana n'abenegihugu iyo nzira irashe abanyagihugu bakayijyamo ntabiruza kudusubira ngo habaye iki ngo hari kuga ngo byagenda ku myaka bijya byagenda bwari ku butware bwawe uno munsi naho mu butware bwacu nibareke rero tutunganye uko twe tubyumva nibashaye ko dutunganya uko abanyamahanga babyumva uko abadaji babyumva uko babiri babyumva bareke uko twebwe abarundi tubyumva ariko tubitunganye kuko nicyo turi turatwara nicyo turi turabona iyo turi turaje
tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Bizimana. Bizimana muri beneza muri beneza muri hehe Bizimana
ndi muri Zambia.
Zambia murafite ikibazo murafite icyumviro
ego me kimwe nagomba mere ko cyari kuri iki kibwirizwa shingiro kubyo guhindura ibwirizwa shingiro cyane nk'uko bwanjye ngo numenga na namba n'icyari kuzana kimwe nuko umenga abarundi bose ntibaragihuriza ko icyo gituma ngo banza bagatenyenya hanyuma bamaze kubihuriza ko bakazobona kurihindura kuko n'ahandi bagiye ku ubwa mbere byashyizwe hari uko bose babihurije ko babona yuko umenga birakwiye yuko bobyubakira ko ikigira kabiri nacyo ku bijyanye n'ibi byo by'amatora yo kurihindura kujya ko bavuga ngo harimo ngo ntabwo waragira kwiyamamaza hakaba harimo abakoresha imvugo zo kwerekana yuko bariko bariyamamaza ntabwo wabona yuko baba bariko bararengera abo bazaba barimo bariko barahiganwa mu byo kurihindura ko mbona bavuga ngo nibatore yego gutora yego njyenda na yuko umenda ni ikibazo cyo gutegeka kuko abatware bamwe bamwe bo muri bo harimo abakora bavuga ngo uzoba kontre yo gutora yego ngo azoba ari umwasi w'igihugu njyenda yuko atamwasi w'igihugu arimo mu botora yego cyangwa oya kuko twese ntiduhuje imitima kandi twese ntitwumva kumwe ibintu niyo mpamvu bo njye icyo mbona bo reka umwe wese akazotora ibiri mu mutima wiwe cyane nihagera kwiyamamaza bakabyiyamamariza rimwe naho nimba bavuga yuko barageze kwiyamamaza bari kubitangaza ati bose niyaje kwiyamamaza kuko bariko barabikora nabo kuko iyo leta irerekana neza yuko ibyo yamaze kurangiza kwiyamamaza iri kwiyamamaza ariko abandi nabo bataragira hantu batariyamamaza.
Murakoze Bizimana. Ibibazo bibiri mundiwe ku ijambo urafite kibazo
amatora
akanya mbona akagiye Bizimana reka baguhinyisha kuri ibyo bibazo bibiri mushikirije.
Ubwa mbere yavuze ati ngo abarundi benshi ntibarabyumvikana ko kandi bwizwa shingiro ryagiyeho mu 2015 ngo ryari ryumvikanye n'abarundi benshi nibaza yuko nukwiyobagiza kuko ndazi neza yuko mu 2025 umugambi wanjye nserukira ntibigeze wemera mbere warasabye abarundi kwatora oya kubyo bwizwa kuko ntibari babyumvikanye muribuka yuko ariho haje ibintu by'imperekeza z'abahutu n'iz'abatutsi nabyibuka sinshatse gusubira inyuma mu byabaye mugana kubisigurira ido ni ido nuko igizo shingiro nta nini abarundi bose bazokumvikana ku igizo shingiro cyangwa ku kicyangiro mugabo nicyo gituma igihe mutumvikanye muri iyo gizo shingiro umurundi wese afite uburenganzira bwo kuvuga ego canke oya kutashaka aho nashyize ngaha nta na rimwe nigeze mpamagara abarundi gutora ego canke oya reka kuko ntiharagera igihe rero tuzotangura kwigisha abarundi gutora ego canke oya nizo kitubariza ko uno munsi leta muri leta turiko twigisha ingingo zahindutse muri iyo bwiza shingiro rishasha rigiye kwemezwa n'abarundi ibyo rero ntihagire uturengera karimbi batubwiye ngo twagiye kwigisha ego canke oya uno munsi turi mu nzira yo kwigisha abarundi ibyahindutse
musozere akanya karagiye musozere
nayo mu kurinda ngo yuko abarundi ngo nashaka kubwira abarundi cyane cyane benshi ntihagire hariho bapfa gufatira ko kera bahoraga ngo amasezerano yarusha ngo barayarenze niko bavuga ugasa umwenga abarundi bose barazi ingingo izi n'izi barenze Mungu ni mwaka ti, ningu wa masinu ya rusha barenzi.
Ndabona kanya
kadie. Narinzi kwa rigo unumusu butumiri.
Ndaba shimi chane bose vice president wa mbele Burundi. Gaston Sidimwo ku kanya mwatoye. Ndabona kanya kadie. Kini kiwazo tuzo garu kako. Ndabona haribi wazo vienshi chane bose. Tula shimi ya wanyo wanyi radio. Ijuja Amerika bose. Bado teya kamo. Waga shkizi vimu vyo 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 vyo. Tula shimi ye. Aba kulikiranyo bose kiganiro. Mungire amahoro numugoroba mwiza mwese.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika mubandanye kumviriza.